Ebyiri n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda, Washington DC, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwaves ku metero 19 ni metero 20. Mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu, no kuri site yacu ariyo wezitatu@ radio yacu voa@.com. Mu mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Abamaze gushikiriza icyifuzo cyo kuzokwitoza mu muhanga y'umukuru w'igihugu mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu Burundi ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'2020 baramaze kumenyekana, bakaba bagera kuri indwi. Abakiri bato mu Burundi bo baba babona gute amatora yimirije kuba, hamwe n'abamaze gutangaza ko bazokwitoza muri aya matora? Ni mu kiganiro muri sanga rero twatumiye Lionel Ndayizeye, murundi ari mu bakiri bato, yarangije kaminuza akaba akurikiranira hafi ivyerekeye politike mu Burundi ari Bujumbura. Mutumire ndakuramukije.
Ego trabaje mwiriwe aho muherereyeho, turavuze mwiriwe aho mu Burundi kuri ari kumugoroba. Tugiye turashimiye n'icyo bya Amerika yongeye kudutumira ngaho muri kiganiro.
Ego amatora ari imirije y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka, witegereje neza aho uhereye, ubona abantu bayiteguriye gute?
Ego nk'uko abantu bose bari kwarabibona, amatora ari imirije, murabona yuko imigambi iri kuyatanga abakandida, kandi nibyo byiza, niyo ntumbero ya demokarasi yuko umuntu aja guhiganwa hama gatorwa agatwara yatowe. Murabona yuko ibya ejo umugambi w'iprona watanze umukandida, hari n'indi migambi yagira atanga abakandida nka Saint David n'iyindi. Twese nk'uko tubibona n'ukuri iyo bari intumbero nziza, igihe abantu bose boja guhiganwa mugabo hakabamo transparency mu byo bakora, higanwa abantu banyagihugu bagatora indongozi bitoreye, byo babyiza gusumba.
Hanyuma ku bakiri bato bo bubona bayaraba gute ayo matora, babibona gute ibya politike nabo bakandida?
Okay, hatwe bugwaruka uko tubibona, atwe tuguma dushimikira tuvuga yuko by'ukuri ho bamatora, amatora y'ukuri, hama abatowe nabo bakahagararira igihugu, inyungu z'igihugu, inyungu z'abanyagihugu, ntibahagararira by'ukuri inyungu zabo nk'uko byagiye biribonekeza mu myaka yahera eka mbere n'ubu. Urabona yuko kenshi n'abagenda baratorwa by'ukuri bagenda barahagararira inyungu zabo by'ukuri. Rero nk'abakiri bato tuvuga ati deka haba amatora mu muco, hama abahiganywe, hama hagize utsinda mugaba atsindire abarundi bose, kugira abarundi bose baronke ituze, hama ugarukana go rutora koyo kuko murazi yuko ari rutigiri ari gitigiri cinshi ko ari bo bakenye, ari bo batafise ico bahereza amaboko narijya mubona yuko igihugu cacu mubona kirimo ubukene ntangere gushika uno munsi.
Biravugwa ko abakiri bato muri rusangi bataye umwizero ku banye politike, batagikurikirana cyane ivyerekeye politike. Niki ubona nko ku bakandida uri mu rugo rwaruka bakora kugira ngo basubire kuronka icyizere cy'abakiri bato?
Ego baragiye by'ukuri bwe kuraraba imyaka yagira hera y'amatora, ugwaruka gwarazerutse kuko hari ahantu gwari gwizigira, tuvuga ati twebwe ba ni bahiganwa bakadushikira imbere, turabona yuko bazodufasha. Mugo murabona imyaka yagira hera ugaruka gwagiye ruribagirwa waye oke gwagiye rurakoreshwa kugira abanyepolitiki bashike aho bagomba mugabo mu nyuma rukibagirwa abanyepolitiki bamaze kuhashika rero nchi tumubona ugaruka byukuri uno munsi nta nguvu byo kujya mu bya politiki bagira barabyumviriza nyine nkuko nyene bakavuga ati twe ni byabe ni nka bya ya myaka igihe na bya bindi bya ya myaka kubera hagi harabaho kubesha ko abanyepolitiki no kutavuga no kuri no kuniganira inyungu z'umwe wese kuko ahamurundi cyane byukuri kuniganira inyungu z'umwe wese apana nyigeze guhugu n'ibyo byeze kandi n'ibyo bihari rero twagomba gusaba nkatwe kugwaruka abanyepolitiki bakora higanwa sikuri bikubitagashi babone yuko igihugu ari impetso ibe ihetse abarundi bose hamagume bayisiga amavuta kugira iyo mpetso ntisadagurike kugira ibasenyi basenya bose yaba bari hanze bari mu gihugu byukuri babone yuko igihugu ari igihugu c'abarundi kandi arabo ari bo nyene ubwabo bategeza kuciyubakira.
Urakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise Bokero uratwumva. Alo Bokero. Alo. Okero uratwumva? Alo Okero. Murongo wa Okero ntumeze neza. Eka tubandanye ikiganiro. Tubandanize kuba bakiri bato biravuga ko urugero rw'ubushomeri hagati yabo muri bo ruri hejuru cyane. Nikihe ubona bo kwitega ku banyepolitike bo kwitega kumviriza ko bavuga ikintu cyoshobora kubafasha nko muri izo ngorane z'ubushomeri.
Nkuko nama ndabivuga nama mvuga yuko byukuri abanyepolitike mu Burundi biyo bageze bibategeza gukora igihugu cy'u Burundi aho kigeze kiratanga akazi ku banyepolitike kiratanga akazi ku bikorera utwabo kuko kituragira aho tuvuga ngo twashitse ngo tukwiye gukora abanyepolitike rero nahabo hakugira bakura amaboko mu nkundo by'ukuri bahimiriza abanyagihugu gukora baduhereye bihereye ko nabo nyene mu kuri bakongera bakazana ituze mu gihugu kuko novuga yuko hamaze kuba stabilite politike ibintu byose biratungana ibirana by'ubutunzi byaramaze kukumira nabi murabona iby'imigenderanire n'andi makungu biramaze kumera nabi byukuri nta igihugu nta tuze mugati ubu ndashobora gukora ari abanyamitahe baratinya kuzana imitahe hano mu gihugu kandi aribo bategeza kuzana imitahe yabo ngo hano mu gihugu hama ba jeune nabo bagiheza za kaminuza bakaronka aho badepoza hama nabo kugira bashobore gukora akazi mbwa murabona yuko kubera izi njyane za politiki twamamwe ibihe byose igihe cyose cy'amatora hama ingane za politiki abanyepolitiki bikubitagashi kuko ngo mambuga abanyepolitiki kuko ngerageje kuraburana yuko abarundi by'ukuri batekanye kandi abarundi bari ine abakusha bambere abanyepolitiki nibo bari desine par rapport y'abanyagihugu kuko ntako batagira by'ukuri ngerageje kumviriza ku mpande zose yaba kuryanisha abanyagihugu muri ibicanke biriya muga urabona yuko byukuri abanyagihugu barabirakure kuko ugerageje kuraba ibyabaye mu 2015 n'ubu ukawumva yuko amajambo yaba abatwara yaba abagomba ubutegetsi ifite amajambo y'indongozi byukuri rero murabona yuko icyo ugwaruka guyiteze byukuri turakeneye impinduka turakeneye yuko haza umunyepolitiki avuga hamwe mu Burundi wese avuga ati ashi kugira ashobore gukora mu ituze mu mahoro n'umutekano.
Tuzo ku mirongo ya telefone dufise Eric ku mirongo ya telefone. Uratwumva Eric?
Ndabumva.
Ewe ushobora kwigirayo ahantu hari urwamo cyane?
Ndiko ndegerayo.
Yego, ufise ikibazo ubaza umutumire cyangwa icyo ubishikiriza?
Umutumire ndamuramukije d'abord.
Arakumva?
Amaje nari mfite icyo nshaka guterera ku bijanye n'amatora mu gihugu cy'u Burundi.
Yego.
Donke murabona la constitution ari ibintu bagize ngo mashaka kwitoza ngo nokwiza karanta muko turiko turaraba nkugwaruka twebwe nkomeye inyore ineza yakinte bayitaho baraba ineza y'abanye politike kandi yera akacha badukoresha nk'ibikoresho rero jewe nashaka guterera ikintu kimwe twadukwiye kubona kure twebwe nkugwaruka tukamenya neza tukabanza tukaraba mbega abanye politike baza kwiyamamaza batumariye iki niki badukorera igihe bamaze gushika ku butegetsi bwabo kuko turiko turaraba nk'igitigiri cyangwa tukaraba ubushomeri buri mu kino gihugu na kamaramaza kandi sikuvuga yuko dufite abantu benshi bizi ariko bivanye n'ukuntu imigambi itunganywa mu gihugu onotiempa konde de la genesi donc aba jeune ntibabitaho rero twebwe cyaradukeneye n'igiki twadukeneye mu kandi bashobora kuza kamari byose ni bafavorize abanyamutaye ngo baze mu gihugu kugira ngo bashobore gukereya akazi cyangwa se leta iraba kitwakora iki kugira yuko ugwaruka bakiri bato no bashobora kuva mu bukene barimo ego bya siri nimba leta idashobora gutanga akazi ku bantu bose bamaze amashuri ni bafavorize abanyamutaye abanyamutaye buhanzi bafavorize kugira ngo bashobore kusohora imitaye ya mu gihugu kwa musa abashobora gushoboka ugasanga isitiwasa turimo yarahetse jewe nicyo nashaka gushikiriza nayo kerekezwa umukandida uwo ari we wese biravana no mu mutwe y'uko hameze icyo dukeneye twebwe n'icyo
urakoze turagushimiye Eric ku cyumviro cyawe dubise kandi Innocent uratwumva ego Innocent uherereye he
Ega mukisha kana cha bujumbura mukanyoshe.
Ego ikibazo icyumviro kumutumire.
Ni kibazo n'icyumviro.
Ego.
Ego cyo ego mwa twabonye ko mwanditse yuko abamaze kwitora mu mwaka 2020 ko bamaze gushikirwa. Ego ni ego ni biyandikishe n'icyo hama bavuke imigambi yawo hama cyo batore neza ama tukasaba n'abari mu mahanga yuko kubota n'abanyene twifatanya amatora hano mu gihugu cyacu ama hari indi inkuru tuko numva bari ko bavuga ku mugambo wa senere yuko ngo kubera ngo utarashikana ngo mu bishaje ngo mukambwe ngo wiyamamaza ngo kuba umukandida ngo amaze gushikana ngo myaka 5 biri ko biravugwa yuko ataziyamamaza batazomwemerera yuko azoba umukandida batemeye ntitwako batisabe yuko mutwaze ko cyo ari cyo kandi yuko aheruka kwemererwa yuko azoshye mu matora de mu bese cyose n'ibisabwa biri ko cyo kandi abikwije sinzi ngere bosha bavuga yuko atazo ba umukandida kandi cyose abyemewe n'amategeko akaguma burabuzwa kandi gukoresha mana amatwagomba mutwaze yuko iyo nkoyo bari yo
sinzi ko ari cyo bivuga ko Lionel
ego
Lionel Micro
ego hama bekampani mpere kuri Eric abanyikibazo cyita cyane ati est bagiye kuzana iki rero abanyagihugu nahabo yuko byukuri tugiye mu bihe bidasanzwe n'ibihe bidasanzwe namambira abantu nkunya kubaho nkurongoye seni ati bakugejwe amabanga manini ya cyane ati rero ifo ku maze kugatingira mpagararire seni nko guhagarira igihugu niho guhagarira amahoro mu gihugu kuko ibintu bishobora kuba byiza cyane bikaba bimuvuye ko namavuga yuko igihe bavuga ati wewe ni wewe ugira urabe witunganywa n'ibi bikogwa afite igikogwa gikomeye cyane rero ifu yuko abanyagihugu bavuga ati twebwe tugira dutore mukavuga na yuko byukuri ntimutore muhindura ibyumvira abanyagihugu ntibatore umuntu ngo kubera basangiye ubwoko cyangwa basangiye intara ariko batore umuntu babona ati uyu muntu byukuri hari icyo azotuzanira ati ego abatowe hari habakoze hari ibyo bakoze mugabo hari cyo bacashitse ko ati mugabo twotora umunawe hari ikindi kintu nawe yodufasha kugira dushobore kwameliora kugira dushobore kwavansa mu buzima bwa kira minsi yose rero abanyagihugu nabo kumenya uko bashobora kumenya gutora kuko hari abanyagihugu batazi gutora abanyagihugu ntibaramenya uko batora umuntu ahagarara hajya imbere ngo kubera muva hamwe ukacumutora umuntu ahagarara hajya imbere kubera mu gusangira ubwoko cyangwa musangira intara ukacumutora by'ukuri abanyagihugu ntibamenye kumwe ntibategereza gutora hama uyu Innocent nawe ariko aravuga ibintu byerekeye senere n'imigambwe mu kalendriye cyangwa ukungene ibwirizwa shingiro rirari bitomora neza kandi nagira mvuge yuko ntavugiye nk'umugambwe senere nagira mvuge yuko ahagejeje urabukunye urabyikungene bamuhaye gukora umugambwe bakawemerera mukabona uko ngene ariko arakora kandi murabona yuko ari ku rubuga by'ukuri kandi biboneka nizere yuko ababivanye n'uyu cankuri yashobora kumva amajambo kugira bashobore kuba frena bashobore kubahagarika mugabo jewe uko ndabibona n'uko maze kubisoma n'uko mbona atantambamye n'imwe ihari yuko umugambwe senere utegereza kwitoza kuko n'umugandida ntihenze baramaze no kumutanga urumva yewe urumva yuko atantambamye n'imwe ihari yuko badashobora kwitoza
Vianne ari ku murongo Vianne uratwumva
Ego me ndabumva cyane
Vianne ikibazo intererano
bo ikibazo novuga nuko imigambwe mu bisanzwe
bari bavye kingana n'intera nagira ntange baravye kingana imbere y'amategeko hanyuma kugira ngo umuntu aje mu matora bikunde nuko bamurekere ubwigenge bwiwe nkuko nabandi baba bufise batarabe nkonje aho nibaza ko aho umunyagihugu atatora imigambi yabona myiza ibereye ubundi kumuburagirwa ntibisigura ko batamutora hanyuma kuba naho nimba ari ubwambure ku butegetsi bona ko mega ntibomureka ngo akore n'indi migambwe bisanzwe bicuditse siwo muti muri demokarasi barareka abanyagihugu bo nyene bakihitiramwo atagitsure atagahato woreka bose bagashikiriza imigambi kugira ngo hagere ayo matora umwe umunyagihugu wese abona ati notora naka kuko nk'akarorero abo bose bakandida nabonye bamaze gutanga amakandidatire abenshi n'abasanzwe bari muri leta none n'ikibazo nobaza ni iki babona bashobora gukora batakoze mu myaka irangiye irenganye aho nibaza ko umunyagihugu wese ahari ashobora kubona ati nokwibaza iki ibyo bemeye byose barabikoze cyanke biborohera kuvuga bitagora gukora yaba mu Burundi hari hirya hote kurdo justice nkuko n'ahandi biri umuntu agashikiriza imigambi yiwe ama ntayikore yacabogozwa none ngaha tuyifise muri code de procedure mugabo ntihari ihari teorike na pratike ma ntayihari urumva ibyo yari ikwiye kuhaba kuko yogabanya abantu bamwe bamwe baza babeshya kubagira bitoze ubundi ari abantu novuga ko bikundira utujya mu nda zabo gusa badakora n'imezo y'abenegihugu bose ego byari hirya muri rusange
murakoze reka bishyure mu mwishyure mu mwishyure iyo nayo
ego pia naravuze ibintu by'ubwigenge by'ukuri nariko ndaraba ijambo ry'ubuheruka gutorwa nk'umukandida nuko mbona abarundi bose n'abantu bose babona yuko batoye umukandida muri Saint David nk'uko batoye umukandida mu yindi migambwe nk'uko n'indi migambwe yagira itanga umukandida hari abantu rero bamutse kubifata nko kumengo amatora yaheze amatora ntarahera nawe nyine yavuze yuko agiye guhiganwa kandi yavuze yuko agiye guhiganwa mu bwigenge hariho amajambo amwe amwe ariko arashikiriza by'ukuri ubona yuko ari ijambo ry'ubushinga ntahe ese by'ukuri uwo mukandida wo muri CNDD yohagarara agahagararira ukuri yohagarara agahagararira ukuri kuko ahagarariye ukuri abahagarariye ukuri kw'abarundi bose akabona yuko avuga ati jewe hajya biraryoshe kurya ibyo babiri yakuya birabe nabishe biranashisha kurya ibintu tabiri yakuya kurya ibintu bavuga ati ibyo bintu n'ibyibano rero by'ukuri rero nk'umukandida wo muri yiteguriye nk'uko abivuga guhiganwa n'abandi kandi wumva ko avuga ati jye nditeguriye guhiganwa n'abandi ati hazotorwa umwe ntibazotwara igihugu nta gihugu cy'uburu nta gihugu gitwara abaperezida babiri ariteguye yuko nawe nyine niyatsindwa azoshyiraho intahishize kuko aramaze kubigaragaza mu majambo avuga rero hariho abantu benshi baguma mu by'ubukebura hari abantu benshi baguma bagomba kwerekana nk'uko umengo yarahejeye gutorwa hama ubwo bwigenge ariko aravuga by'ukuri ego hari ahantu hamwe hamusanga imigambwe imwe iri kuraba itufe igaragaje kuraba umugambwe sinere niwo mbona uri ku rubuga ukungene abanywanyi babo bamerewe nabi bafatwa nabi kandi ngerageje kuraba nk'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD hariho inama yazaragiriranira n'abaguverineri no mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu niwe yavuze ati uwo muguverineri atazoshobora gutunganya intara yiwe kugira ntihabe mwinduru ato muguverineri n'ukubogozwa wabivuze ni Evariste Ndayishimiye by'ukuri ryari ijambo ry'ubushinga ntahe mugo urabona yuko nta by'ukuri intare zirita pozitife turiko turabona sinzi yuko agerageje kuraba arasubira bazati mbega bimeze gute ibyo twiyemeje nk'abaguverinere nk'abanyepolitike bimeze gute ku rubuga kugira imigambwe yose by'ukuri ije ku rubuga biraryoshe cyane mu gihe imigambwe yose igiye ku rubuga igahiganwa hama abanyagihugu nabo rero murabona yuko abanyepolitike baheruka mu 2015 kubasaba amajwi ubu bagira bagaruke camusubira mu babaze abatowe ati bimwe mwatwemerera eske mwarabikoze ati nimba mwarabimutabikoze hama mushore kuri amplas abandi bashoboye kuba afite amaraso mashasha bafite ingufu dishasha bashoboye kubakorera bya bindi nabo abandi bantu batuba barashitse ko kuko nta umara nta ukora byose ngo byose acabishika ko kuko inyakubaho mukuru w'igihugu yarerekanye ikintu cyiza cyane cerekana ikintu gikomeye cyane yuko akeneye impinduka ariko hari abarundi bamwe bamwe batabyumva kujya kujya n'ishinye yerekanye ati ibwiza shingiro ntijyamubuza kwitoza mugabo yarerekanye ati ndatanze kuwundi rero n'abandi abanyepolitike babyumvire aba bamusanteri uko kuntu mbona yari imigambwe bayitufe bakamererwa nabi bakonona indi migambwe bahindura ibyiyumviro babone yuko bakwiye kubana rumoni kuko imigambwe iri kwirahiganwa niho biryoshye cyane niho abanyagihugu batora abo bitorera mu bwisanzure gusanga batoye indongozi nyayo.
Dufisa kandi Simpson aratwakuye. Simpson uratwumva?
Hello? Hello?
Oui, uratwumva?
Ndatwumva.
Yego, ufise ikibazo ubaza umutumire canke icyimvuriro cikeza?
Kibazo.
Yego.
Umutumire ni nde?
Umutumire yitwa Lionel Ndayizeye, ni umurundi ari mu gwaruka, yarangije kaminuza akaba kwikiranira hafi vyerekeye politike mu Burundi. Tuko turavuga ku matora yimirije no kugene abakiri bato babona ivyo yerekeye amatora n'abakandida bamaze gushikiza icyumviro cyo kwitoza.
Kugenda mu base umuntu ategeka kuzodukira muri ayo matora ari imbere yuko uwo batoye ngahe Gitega yuko yoba yaremewe n'abanyagihugu bose kuko bamwe bamwe mbona umengo ntibamwemera bose sinzi yuko
uvuze ngo ntibamwemera ugomba kuvuga abari mu mugambwe wiwe abanywanyi b'umugambwe
abanywanyi bose b'umugambwe sende desibel
ego
nka twebwe uwo bate twese ntitumwemera mugabo ndazi yuko itegeko ritashobora guhinduka yuko bashyiramo bagatora uyundi kesha ikibazo cyanje.
Ego reka bishure Lionel.
Hello.
Ego mwishure.
Ego kumva yuko umugambwe utanze umukandida ati ureka tumushyira imbere aze duserukire iyo bibana n'umugambwe uwariwo umugambwe wari wose uritunganya rero umugambwe CNDD-FDD wayitunganije kubwayo batanga umukandida ni nk'uko navuze yuko inindi migambwe iri kwitunganya n'iyindi iri inyuma icyo yitunganya iri kwiratanga abazoyiserukira rero uvuze ati ntawe ushobora kwemerwa na bose uvuze ati twebwe ujya ntawe twemera cyangwa ujya sinoja mu cyo kuvugira umugambwe CNDD-FDD mugabo ndazi yuko atamuntu yokwemerwa na bose mugabo petete mu mugambo CNDD-FDD n'uwo bagomwe afite ati umuntu twamushirimira hari gihe tuzanira intsinzi mugabo rero urashaka kuguma umuntu kuko ati tumusize imbere tuzanira intsinzi bikanka ugasanga nta ntsinzi abazaniye ibyo bibaho kuko no guhiganwa twavuze yuko bagiye guhiganwa ejo muzobabona baje mu ntara zanyu baje kubasaba amatwi baje kubabwira imigabo n'imigambi muzoraba uwo migabo n'imigambi iwe ibanyuze inyuze abarundi by'ukuri abarundi bamenye icyo batora icyo ari cyo hama nimwumva ibanyuze uwo muntu gwati imigabo n'imigambi itunyuze muzotore uwo nyene kuko nizere yuko nizo hagararira by'ukuri amatora akaba amatora nko mu 2025 kuko niyo matora yanezereje cyane amakungu n'abarundi nkunda kuvuga Paul Ngarambe n'ukuri we nako ari umuntu w'umushinga nayo n'ijunja n'ijambo guhagararira amatora abantu bose bakayakenguruka n'umugambwe CNDD-FDD wari utowe ugakenguruka n'iyindi migambwe za Frode Buzayipura nayo igakenguruka murabona yuko by'ukuri yitaye agateka kongera kagahereza n'abarundi nari nashitumira ngo mbyukuvuga by'ukuri yuko rero kwa rasite ni by'ukuri nahawe igikorwa gikomeye cyane gushira igihugu mu kaga no kudagishiramo yabihawe mu ntoki rero azohagihagararire neza abarundi naho gutora ntagira umurundi numwe azokwakwa uburenganzira ntazokwiyaka uburenganzira bwo kuja gutora canke yitoze hama by'ukuri mushireho indongozi ishobora kubazanira amahoro kuko murabona aha ibindi bihugu byo muri East Africa bigenze ibyacu bigeze kugira n'abantu n'igihugu aho Burundi murabona yuko natwe twasubiye inyuma cyane kugira gishure kwiteza imbere rero sinorandira cyane umugambwe wari wose gutanga umukandida n'uburenganzira bwabo ni petite niwo babonye ashobora kubazanira intsinzi mu mugambwe CNDD-FDD.
Ego tuhi jambo Gabi. Gabi uratwumva?
Umva.
Ego urihe Gabi?
Ego jombura.
Ego ufisi chumviro ikibazo baza.
Romba na yusta kabazo.
Ego.
Mungu singwano na wakuri watoya.
Ego.
None kumyaka bavuze ko numbumengo muvuze ngo batoya kumyaka bavuze ko umuntu ashobora kuba yorongora igihugu numbumengo bitabintera makenga
oya muri iki kiganiro twagombye kuvuga ku bakiri bato kugene babona amatora yimirije n'abakandida
sawa sawa
yego
kubwanje
yego
oza twarira abarundi bose. Halo?
Ndabumva mutuke kujamba.
Toza twari abarundi bose ko kenguruka. Mugayo mutama yarakoze. Mutama agebeze yarakoze. Hama kumwe yabo atanze ni sawa. Nabari ko baratanga ni sawa. Ndabo mpurindiriye dari kizoko matora. Atari amatora abantu bose bakomeye ndururi ngo amatora.
Murakoze kucyumvira cyanyu?
Ego murakoze na.
Ego. Radio Ijwi ry'America i Washington DC mu kiganiro muri sanga turi ko tuvuga ku matora yimirije mu Burundi mu mwaka w'2020 muri kwezi kwa gatanu kuyimirije no kugene abakiri bato babona ibyerekeye amatora n'abamaze gutangaza ko bazo kwitoza muri ayo matora. Turi kumwe n'umutumire Lionel Ndayizeye mu Burundi ari mu bakiri bato yarangije kaminuza akaba akurikiranira hafi ibyerekeye politike mu Burundi. Ku bijanye n'imyaka umukandida ateza kuba afise ni 40 ivyo birabashimisha kuri mwe mu kiri bato mubona iyo myaka ariyo myaka y'ukuri.
Ego imyaka 40 by'ukuri umuntu abagishoboye imyaka 40 kugira ishure gukorera igihugu ni imyaka n'ukuri no bwa ego ni myiza umuntu abagishoboye umuntu abagifise ingufu kandi abagifise ingufu abagifise amaraso yo gukora ni imyaka mugabo nitwo jewe sino bwa yuko twoshimikira ku kimukerekeye imyaka mu gihe umuntu gukorera igihugu ntibisaba imyaka kuko urabona yuko abagiye barakorera igihugu abagiye baraba ba president n'ubu no bwa bariho abashinga amateka sino bwa yuko barakora akora neza gukorera abafite imyaka myinshi canke gukubera bakuze igihugu cyacu cy'u Burundi no kuri cyagiye kirapfutana cyagiye kirapfa kubera abantu bitwa ko ari abakuze abantu bakuze bagiye barifata nabi niyo bagiye barahimiriza abantu kugiriranira nabi ubwicanyi ubutandukane bwabo bw'abanyagihugu rero sinobwa yuko imyaka by'ukuri ariyo yotuma umuntu ashobora gukora neza kandi urabona yuko by'ukuri igihugu cy'u Burundi abantu bari kubaraconona n'abantu no twovuga yuko bakuze bafite mu myaka yegewe imbere mugo urabona yuko atatwugwaruka nta leson nziza urabona yuko ego si bose mugo urabona yuko kudabye amajambo bavuga bamwe abacanke bariya bari ku butegetsi abatari ababurondera abatari ku butegetsi murabona yuko atari amajambo yubaka rero nko twugwaruka tukabura ahantu by'ukuri kera bavuga ngo uba ngo wumvire izimanuro z'abakuze mugabo uno munsi siko biri kuko hari impanuro z'abakuze ziza nka poison ibintu byerekeye ibintu byo gutandukanya abanyagihugu rero by'ukuri imyaka siyo noshimikira ko cyane mugo imyaka 40 irakwiye yuko bishobora kumva yuko ntubushaje ntuba ubugishoboye imyaka siyo twoshimikira ko cyane ahubwo twoshimikira uko wubungana kose twoshimikira icyuje gufasha igihugu icyo uje kumarira abarundi kuko igihugu no munsi kiranyotewe umuntu agikorera by'ukuri kuko ibyo bategeza gukora birahari.
Wavuze ko hari uwigeze guhamagara avuga ko abanyepolitike kenshi bashikiriza imigambi myiza mugabo ntibayishyire mu bikorwa hama wari kuravuga nabo banyepolitike yo bitoje ku nzego zose barondera amajwi y'abanyagihugu baza bakaza aho abanyagihugu baba mugabo ngo haheze igihe bamaze gushika ku biti baba ariko barondera ntibagaruke niki ubona abanyagihugu bo baza abanyepolitike babona rimwe gusabaje kurondera amajwi yabo.
Ego abanyagihugu nabo ntidufatanye abarundi nk'uko mengo abanyagihugu mengo ni bijujo ntitwafate nk'uko mengo ntibazi cyo bavuga ntibabona ntibazi yo baja sikuri no bwa yuko idestini ya amatora yo mu 2020 cyukuri na imyifuzo yuko yotandukana n'amatora yo yaragiye abangaha mu Burundi mu gihe cy'u Burundi cyukuri kuko urabona yuko navuze yuko abanyagihugu bamwe batazi gutora ntibazi gutora maze kuvuga ati je nkora umuntu avi wacu mugo ntora bica kudaneye kuko ushobora gutora umuntu avi wanyu akakurya ushobora gutora umuntu avi wanyu ntagire ica kumariye by'ukuri rero biba araba abanyagihugu aba baya matora yaheze ari byo babemereye niba bona yuko batabisize mu ngiro cyanke ahubwo ni byari bihari byononekaye bavuga ati na bya bindi twari twasizeho na bya bindi byari bihari byaravuyeho hama babaze igituma byo byaragenze uko ukuri umunyagihugu ariwe wese atore umuntu kubera icyazanye azaniye igihugu mugapana ntibatora umuntu aje kurya igihugu ariko batora umuntu aje kubaka igihugu aje kubazana abanyagihugu aje kuko abanyagihugu barashonje barakinye baragowe hariho mugabo kandi batategeza kugongwa kandi urabona yuko by'ukuri abanyagihugu bagoreshejwe n'abanyepolitiki ariko ikintu kimwe bakunda kwibagira by'ukuri abanyagihugu bagoreshejwe n'abanyepolitiki rero nibanka kugasuzuguro mu gutora neza nibasubiye kugongwa abo banyepolitiki batumye bajya muri kawo bajya mu bibazo batore neza kuko abashinga ntahe mu gihugu barahari kandi murabona yuko hari habigenga bariko baravuga yuko bazokwitoza bari mu migambwe bazokwitoza imigabo n'imigambi iri kwirashiga imbere hama abanyagihugu batore by'ukuri indongozi by'ukuri zibishitse kuko bazobyumva bagiye kujya mu muko hari abanyepolitiki bashoboye bashobora gutora abo bantu hageze icyo babazaniye.
Ego tugaruka ku mirongo ya telefone dufise Eric uratwumva?
Ndabumva.
Eric ufise ikibazo icyumviro?
Utaje nagomba sikize icyumviro kuko ndazi mu myaka tugezemo tugiye kuja mu matora urugiruko rukuze imyaka 20 utabonye n'intambara y'ukuntu ubundi byagiye biragenda hanyuma jeje no sikiriza kubo bagiye gutorwa vrema baraba ukuntu bo kurira abanyagihugu kuko abanyagihugu bo mu minsi barashonje abantu birirwa ubusa bakajya rimwe ku munsi kandi si gufata mu bundi ubundi se ibyo abanyagihugu bafungura me abo dushyiraho niyo badutwarira nabi gusa abo abantu bagiye gutorwa vrema bo byifatamo neza kubyo turabe ko Burundi na tuyandikisha amateka tukagaruka kuri cya gihugu cy'amata n'ubuki rya kera nicyo ndasaba abagiye kwitoza ku ntebe y'umukuru w'igihugu nicyo cyumviro nagomba gushikiriza.
Murakoze, turagushimiye. Mutumire Lionel havuga Burundi ko ufise amatungo mu musi butaka amatungo azwi kuva kera nka nickel ubutaka bwa nickel ari nubundi ubutaka bitaterra buvuga ko Burundi ufise ufise ku rugero rukomeye hari akamaro ubona biriko biragirira abanyagihugu bavuze abanyagihugu ko bashonje cyane bafise ubukene ntangere bumvise ayo matungo bakumva ko ariko aracukugwa barabona ibi yavuyemo iyo bija
oya ntibashobora kubibona hari jambo nyakubahwa la première dame yari kuvuga mu by'amasengesho ariko aravuga yuko hari abantu bariko bariyegeraniza itunga ry'igihugu bariko baragiba barundarunda n'abagirane nibyo rero umuntu abakwiye gukosora nibyo umuntu abakwiye gukosora kuko hajya nti ariko araragirana nti ariko ararota hajya by'ukuri ni hamwe nyine umuntu avuga iki nta muntu akavugishwa rero ubutunzi bw'igihugu buri ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi buteye ubwoba by'ukuri nta munyagihugu no munsi yarakwiye kwicwa n'inzara nta munyagihugu yarakwiye kubyimba amatama cyangwa kubyimba amaguru kubera inzara by'ukuri mugabo rero navuze yuko ubutegetsi buhari igihe niho hari ikibutso basize ibubanza bavuze ngo ntihica ubwoko ngo hica ubutegetsi bubi rero niyo nzara n'ubwo bukene si ubwoko bubuzana ubucanye buriya ahubwo aba ari ubutegetsi bubi bubuzanye rero ilifo yuko mu Burundi hahinduka icyo bita system politique bagahindura ntibagume bazana babandi nyene hari ikintu bavuga yuko aha mu Burundi bacapa nk'ikintu no kwita triangle hakaguma babandi nyene ya system nyene biragoye rero yuko ubukeneye gusaba impinduka mugabo uko akoresha system imwe mugabo mu gihe w'ubukeneye changement ukoresha uba muri system wari usanzwe urimo ugakure ukajya mu yindi system niho ubona yuko uvuga ati by'ukuri iyo ntahindura iyo itano uvuga plan B iyo ntahindura plan B sinari kubona ibi bintu ati rero birameze neza kubera mnahinduye rero abarundi bifuye yuko bahindura bagahindura bakavuga ati ko byanse ngaha mu myaka 15 tukabona ntaho dushitse ati reka duhindura aha naho turabaho dushika bakamenya ukungene bavuga ati uyu muntu by'ukuri SK yotubere kutera indongozi yo tuje imbere akatumurikira akadushikana ngumwe mwituze mwituze abarundi bagatunga bagatunganirwa rero naho hantu urundi wari wese atigereza gukora agakora akavuga ati jewe abarundi ahantu bafite ingufu niho bagira bazibo niho bagira batore bagira bavuga ati twetu yabatore indongozi mu gihugu cyose abazo gutwara mu myaka indwi imyaka indwi simikeye umuntu ariko arakora rero ni naco gituma bo byitwaramo bukebuke hariho umunye politiki yavuga ati dufishinda ati umuntu afishinda nyicara uko abonye ati ntagende uko abonye ifu yuko abarundi bose bamenya yuko dukuri bibungenze kandi uwibungenze n'umunyagihugu wari wese saba semere saba sendefdd no yabo uri mu gihugu yabo uri mu mahanga bamenye yuko yibungenze muri bino bihe by'abatora by'ukuri abanyagihugu babigenzemo neza abanyepolitiki cyane cyane ngombye gushimika ko abanyepolitiki babigenzemo neza cyane ugwaruka murabona yuko ugwaruka by'ukuri ruhendwa biteye ubwoba rurabe rugire icyo bitameye akiri karugire byevaliwe rurabe imyaka yagira hera ivyo bagiye baracamwo n'ibyagiye birabazanira by'ukuri hama by'ukuri urabugwa ko gukubita gashi cyane cyane n'abanyepolitike bagiye barafata kubuko bo bamafaranga baronka fastigma bakaba bayafise bibahendesha ugaruka amafaranga kubira babona rukenye kuko hari umuntu ukenye ushonje umuntu agukoresha icashaka kenshi mu gihe udafite umutima wo kwigumya barabe kungene by'ukuri igihugu cy'ubundi bagitunganya by'ukuri na kambaro kibara babonye tubona no munsi aho igihugu kigeze twitse yuko kirimo abagabo babushitse n'ukuri n'ibintu biteye isoni.
Bonaventure ari ku murongo wa telefone. Bonaventure uratwumva?
Yego ndabumva.
Bonaventure kibazo icyumviro ufite kibazo cyangwa icyumviro?
Sisi icyumviro kwaba bakandida bariko baraja ku mugaragaro.
Yego
yewe nk'umurundi nasaba yuko boshyira ineza y'abarundi muri rusange imbere bakareka guhamira amaroho.
Murakoze.
Ego
ngaruke Lionel wari kuravuga ko ugwaruka ruhendwa n'abanyepolitike niko kirubandanya gwemera guhendwa biva kuki
ukungene rubandanya guhendwa nubwo yuko navuze yuko abantu ba mbere bacanishamwo abanyagihugu nagira mbere ko abanyepolitiki n'ukuri nagira nshimire kwanza cyambere abanyagihugu b'abarundi abarundi by'ukuri nagira ndabashimire ku giti cyiwanje n'ukuri ukungene bafatanye mu nda ukungene ibintu byose babigenzamo neza by'ukuri urabona yuko mbega nagira mbere yuko abanyagihugu batahuye kurusha abanyepolitiki abanyagihugu baratahuye ubumwe batahura ubucuti bafitaniye kurusha abanyepolitiki rero uko kuntu ubona yuko abanyagihugu batahuye icyo abanyepolitiki bataratahura abanyepolitiki mbere umenga bababaza kuko ari batabyumva hari umuntu kugira atogwe agerageza gucishamo akirekane imvuguku kugira bajya ndabavugire kugira nshobore gushika ku nyungu ziwanje mugabo acanishijemo abantu mugabo sinzi yuko bizokunda hariho novuga yuko produit itagikora mu Burundi produit y'amacakubiri produit y'ihonyabwoko nk'uko bakunze kubirimba ku mpande zose bakunda kubirimba bari ku butegetsi yabasha ku butegetsi bakavuga ati bajya abantu nibo bakora ati guriho nyabwoko abandi nabo bakavuga ati bajya nabo nibo bakora ati guriho nyabwoko n'ibintu biteye isoni kubona abanyepolitike by'ukuri bagomba gucanishamo abanyagihugu ariko abanyagihugu bari ine kuko ndibuka yuko neza kuva mu 2013 abanyepolitiki bagumye bavuga ibintu bya genocide ubu tugeze mu 2022 murabona yuko bagerageza ntibabivuga ngo kubera bibona mugo yabivuga kubwira yankisha baca nk'abariya canke ibica nk'ibiriya rero by'ukuri abanyepolitiki babakurikirana ko navuze yuko ugwaruka ruwashonje Monsieur le journaliste ugaruka rubashonje ku buryo no vuga ruteye ubwoba ugaruka kuko nigo rufite pourcentage plus de 67% n'abanyarwaruka mugabo benshi ubara jamwe barahita amashuri bakaguma bari mu ibarabara n'abahora biyungunganya uko ritwaba marumvise meri ya Bujumba itegeko riko gufata ku buryo bafata n'umutaka twaratubona mu ibarabara bacuruza amayinite ipfa kuyikeneye ibintu rero biteye isoni n'ibintu biteye ubwoba aho umuntu afata ingingo n'umuntu atinda indi izo hatangura cyangwa ihere ukabona yuko umuntu afashe ingingo akomeza ya yindi nyine adashobora kwiyumvira ku banyagihugu kuko rero urwaruka rubashonje ubwo urwaruka nagira ndarusabe yuko waguma rwigenza ubuntu muri iyo nzara bafise hajya nta kidahera waguma rwigenza uruntu by'ukuri ntibazosubire guhendwa murabona urwaruka twagiye turabura mu 2015 twabuze urwaruka rwinshi cyane ugerageje kuraba abageze mu tabukuru bapfuye bishwe na byamvuruza politike n'ugwaruka niko gwinshi cyane gwarabaye gwinshi cyane gwapfuye by'ukuri ugwaruka gwikwita gashi n'ukuri wigumye ntiruhendwe n'abanyepolitike kuko n'abari ku butegetsi abatwara barafise ugwaruka n'uko gwaruka barabona ati imyaka 15 abantu batwaye ngo bavuga ati batufashe iki kuko ifo kuwira karaba muhira ukaraba umuryango w'iwawe ati eshe nasitse kuki atashye washitse ko rero wikubita gashubakire kandi nkura amaboko mu mpuzu nkore ugaruka ruri ku ishuri ruje ku ishuri hazogera igihe hazoza nubwo ubutegetsi utazora mu mugambo cyangwa utazora mu bwoko ngo bazoba ati eske wowe ushoboye iki rero bizoba biteye akamara amazi mu gihe watajya ishuri ryawe ubwo atinjiye mu bya politiki wibaza yuko bizokoroha murabona nk'ibintu itegeko bahega n'amashini amateka mbere je nubwo ariko bibaye bwa mbere kuva nabaho bwa mbere mbonye abakemuza amateka bo muri CNDD biyamirize ikintu ibintu byose bahora batora bavuga bemeza bavuga ego mugo murabona yuko aho itegeko rivuga ati umustanti ateza kuba afite impano na bushobozi ya kaminuza barabyamirije n'ibintu biteye isoni cyane n'ibintu biteye isoni mvuga ikomine niho iterambere ry'umunyagihugu ritangurira mu ikomine umaze rero kumbwira yuko iryo terambere ry'umunyagihugu ariho ritangurira rikaba rifite umuntu ariye incompetent adashoboye kwandika adashoboye kwelabora de projet kugira abanyagihugu bashobore kugira benefit yako n'ibintu biteye isoni rero ifo yuko by'ukuri ugwaruka wicara uruhande rumwe rukaraba iyo ruko ruraja niruraba abo banyepolitike kuko abanyepolitike muramwe kuri abatama ni bapfa barashanje bakora agenda n'ibintu bakora bikurora nayo ko ari ibintu tutokura ko leson kugira dushire kubarahura kugira dushire gupartage abandi.
Yego. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Chutizi Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri Sanga turi kumwe n'umutumire wacu Lionel Ndayizeye Murundi ari mu bakiri bato yarangije kaminuza akaba akurikiranira hafi vyerekeye politique mu Burundi. Turiko turavuga ku matora yimirije uyu mwaka 2020 mu kwezi kwa gatanu kugenda bakiri bato cyane cyane babona ayo matora n'abamaze gutangaza ko bazokwitoza muri ayo matora. Wavuze urwaruka ko ari nk'ibice 65% ase mu Burundi gusa no mu karere kose ka Afrika. Afrika igizwe hanini n'aba bw'abakiri bato. Muri rusange ni iki abakiri bato muri ibyo bibasaba leta gushyiraho nk'icyo no kwita environment iri propice ku bakiri bato kugira bashobore kuronka ubwo buzi bashobore kwemerwa hari ikiriho ku byerekeye abakiri bato.
Ego kubyerekeye abakiri bato ngerageje kurabanya kwabivuga kuko urabona yuko igihe cyose cya de periode electorale yarabivuga mugabo cyagiye mugabo urabona yuko abarundi leta ntirikapabure guhereza akazi abajene mugabo leta hariho environnement nkuko wabivuze ishobora gushiraho kugira umujene nawe yingunganye mugabo urabona yuko na twa tundi twari duhari umujene yakugira bwa ati ndaronka yisabuni ndaronka ya deplacement mashaka mbanga hashikana hajya leta ntabwo iri kuyakoresha novuga ubudu bwo kugira abashobora kubafasha abarundi ntabwo naco bituma rero bizabaje cyane kubona yuko biroroshye cyane gufata ingingo mu gihe uri kwakandamiza mu genzi wawe mugabo uzi yuko ari kintu kibabaje cyane leta urabona nayo ndavuga ibintu byerekeye urabona ahangirageje kuramba gifuga cyo Bujumbura mpura ntembera abantu ba mbere bacuruza amayunite abantu ba mbere bacuruza bimwe by'imitaka bara abantu bahegereza kaminuza mugabo uno munsi naho bafite bakorera na wa mutaka naho bafite bashira mugabo ahubwo leta ariko kuvuga ati reka aba bantu bari ko bari yungunganya buri no buryo reka tubafashe tubatera intambwe tubereka aho bakorera tubereka ukumi nabashora kwa meriora tubereke ukumi nabashora kubikora ego iyo mitaka naho dushaka isandre mu gihugu cyose mugabo reka tubereke ukumi nabashora gukora ibyo byose kubira naka kubira umuntu ngo uhagarike cyo guko gukora kora kiroroshe mugabo umubwira ati gihagarike cyo tuzenda kwere ku bundo buryo ushaka gukoramo ushaka kugumubandanya ushaka kubaho rero by'ukuri turakeneye abanyapolitike by'ukuri bakorera igihugu turakeneye abanyapolitike ntidukeneye abanyapolitike b'amajambo ntidukeneye abanyapolitike bagendera mu miduga myiza b'amakostime turakeneye abanyapolitike by'ukuri bashika ku rujya munyagihugu bakamubaza ati umerewe gute ufite ikibazo nyabaki igihugu cy'u Burundi cyo kongorora abantu b'Imana mugabo urumva yuko mu mpande zose yaba butegetsi ari babwe babuzuri by'ukuri urabona yuko turashonje turanyotewe by'ukuri ubutegetsi bw'ukuri turanyotewe ubutegetsi buza bufasha abanyagihugu kuko hari hageze yuko deseni y'2020 by'ukuri haba aho ikintu cy'ukuri hakaba icy'ukuri hakaba amatora yituza abanyagihugu bose bakumva yuko baruhu kuko abanyagihugu bararushe vraiment babye imyaka yagiye ahera ari kwirukanga ari ibyari bya politiki y'abanyagihugu abanye politiki baruhurira abanyagihugu bashore kumva yuko abanyagihugu by'ukuri b'abarundi baruhutse kuko ntambo nimwe ihari ryo tuma yuko abanyagihugu bashobora gucanamo bakajyana gushikaho no munsi bwo babigeze.
Urakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Aloyce. Aloyce uratwumva?
Yego ndabumva.
Aloyce urihe? Aloyce wakwigirayo harugwamo cana huri
eka sida haruzo amwe.
Yego ubu ndakumva. Urihe?
Ni mu cyenda juro.
Yego ufite ikibazo baza ikimvira ushikirije.
Bo ni ne ni iki ni ndere ano umuntu roterera.
Yego.
Bivanye no kukombure imyaka 15 umuntu yaramazemo umuntu ayikara abankuko byako biravugwa n'ibintu umuntu abona yuko hari ibyagenze neza ntaho uvuga ngo byose byagenze nabi ariko turabona ko hari ibyagenze neza n'ibindi bitagiye biragenda ku muntu yabishaka.
Yego.
Kubijyanye n'ubutegetsi boraba nk'aba ariko baritoza nk'abakuru b'ibihugu bakaraba bagashira imbere ineza y'umunyagihugu bakaraba kumbure ibikenewe kugira umuntu abeho mu mahoro abeho mu mutekano ndetse akaronka ikimutunga n'igitunga umuryango wiwe ndetse n'aba bashomeri bagwiriye muri aya mabarabara murabona by'ubujumbura imitaka myinshi bigira badandaza amayinite nk'uko byariko biravugwa n'abashomeri bize kaminuza nabo bize imanite generale naba nabariya barondera ubuzima mugabo kumbure yivanye n'umukuru w'igisagara ukumva cyanke n'amategeko naya ngo nibahaguri bave mu barabarumva n'ibintu kumbure bitariko birorohereza umuntu w'umushomeri nk'uko.
Yego.
Ego bivanye rero n'amatora twirije muri 2020 ni ibintu kumbure twasaba yuko nk'uwo kwitoza nk'umukuru w'igihugu abanyena abakandidatire bariko bariyerekana bariko baratorwa ni uko boshira imbere ineza y'umunyagihugu.
Turabashimiye kushimvira cyane Aloyce.
Ok merci murakoze. Na
murakoze sindayihebura nawe nyene aratwakwiye sindayihebura urasumva
ego ndavumva
sindayihebura ufise ikibazo icyumvira
Jianje mfise akabate nyene gatoya mugabo Jesse sitwishi nashaka gushikiriza kuri ibi bintu nyakubaho umukuru w'igihugu yari yemereye icyo banki yoze irafasha ugwaruka.
Yego.
Prema twashaka yuko natwe yoyegereza mu gihugu hagati basi abo bakuru b'igihugu nk'ubuzitoza agatorwa azogume azishyira imbere kubera vraiment ubushomeri buhari ni byinshi cyane cyane mu gwaruka kubera ihabaye benshi bariko bihangira imirimo yo basahiriza bivanye n'ibyo bakoreye kuko tugize ngo tuzeye ubuzi muri leta vraiment cyose turabona nayo gitokunda rero twashaka tubasabe abo bazitoze icyo kintu uyu mutama yari yashyize imbere bacho yikorera ku byihuta bya vuba kugira natwe turabire ko twakwisononura cyanze akajambo kanje karako murakoze.
Murakoze turabashimiye. Aravuze sindayihebura yo banke ifasha ugwaruka yari yashizweho kubatayizi Lionel wavuga iyo banke yari yo kwari kimaze gushikaho
iyi banke nyakubaho umukuru w'igihugu yavuze yuko izojaho ntabwo yigeze ijaho yaravuze yuko igiye kujaho kuko ingerageje kuraba no mu mwaka uheze yaravuze yuko ibanki igiye kujaho izo zirashahiriza ugwaruka mugo ntabwo yigeze ijaho ingerageje kuva mu 2015 yaravuga yuko igiye kujaho mugabo ushika n'uri munsi tuvugana iyo banki yo kugushahiriza ugwaruka ntabwo yigeze ijaho kuko igihugu cy'u Burundi burya nagira nkebura abanyapolitike kubujya kuvuga amajambo utashyira mu ngiro ntacyo bimaze igihugu cy'u Burundi kirafise ikibazo cy'ubutunzi kirafise ikibazo muri education hari ikibazo mu butungane hari ibibazo kandi mu relations extérieures mu by'imigendere n'amakungu hari ikibazo rero biragoye hari ibibazo bimwe bimwe manda gutorera inyishu avuga yuko kuko nta muntu yubatse inzu ahantu kugihomoke nta muntu yubatse inzu ahantu atarinze gutaba irifo yuko igihugu cy'u Burundi kimanza gutunganya ibintu bimwe n'icyo uta stability politique ushobora kumva yuko ushobora gukora muri hariho instability politique ngo ushobora gushyiraho izo banki ushobora gushyiraho abagutatunganywa bikorera utwabo ngo ushobora kwamirira ubuzima bw'abanyagihugu hariho iyo stability politique itariho rero abanyapolitiki bamenye icyo baba bahera ko n'icyo babahereza ko ubusanzwe ugerageje kuraba by'ukuri ibintu by'ubutunzi turi hasi cyane turi hasi mbere twa ubuho twa turi hasi cyane gose ugerageje kuraba ukagira sondage bihari ubu byo muri BRB no muri BRB ho bari mu yabirani hari kibazo cy'ubutunzi mugabo utari kurabaza utari kwinjira indani mu mayisitisha atandukanye ukwibaza yuko umunyagihugu wewe waruguru arose dorengarenga agakubitamo umunyu avuga ati Imana ihabwe icyubahiro cyane mugabo ikibazo cy'ubutunzi kirahari rero iyo migambi abo banyapolitiki baza baravuga hatari ibintu bimwe bamaze gutunganya biragoye kugira bashobore gushika ku rero igihugu cy'u Burundi cyafise ibibazo hamwe ibibazo nabyo abo banyapolitiki baza batowe bazomanza kubitunganya hama bafata umwanzuro kugira bashobore gufata kugatunganiriza abanyagihugu mugo hari ibibazo bimwe bamaze gukura mu nzira ego
murakoze tofise Dani ku murongo wa telefone Dani uratwumva Benny uratwumva
ego ndabumva ndabaramutse
ego mwaramutse mu fisi kibazo ikimvira
tarikimvira
ego
cyane cyane kuri bano bantu bariko baratwogwa tugiye badusurikira imigambo itandukanye reka n'abigenga ngaha mu bakorera bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi muri ano matora atwimirije icyo navuga ko bakwiye kuraba igiye kugira ngo by'ukuri tuve aho twari turi hanyuma tuve ahandi hantu ni ukuvuga ngo tuve mu bukene hanyuma tuve mu iterambere nyakuri icyo nicyo gikenewe cya mbere hamwe bose boza bafite iyo ntumbero yo gukura abanyagihugu mu bukene icyo kintu nicyo coza gifasha twebwe abanyagihugu bato bato abatwagwa ego
murakoze turabashimiye ku cyumviro cyanyu
ego ni
ego Lionel ku bavuga ko muri rusangi witegereje nko mu bihugu bikenye cyane Afrika abanyapolitike barondera ngo kwitoza kugira bibabelitike y'ugutunga babibona muri iyo ntumbero ababivuga gutyo bakabona ko inyungu z'abanyagihugu zitabaza arizo zibaraje ishinga ni kubibona mu Burundi
ego nonga mu Burundi niko biri nonga mu Burundi niko biri nanyo cyitumana ngo mwishimikira cyane yuko abanyapolitiki bariko baritoza bohindura system politiki bagahindura system politiki n'ukuri hari ibintu bigashe hari ibintu bibishe kumva yuko umuntu umunyagihugu igihugu cama mu bintu bimwe cama mu bintu bimwe hajya no kumviriza umudiko umwe birashisha ntibinaryoshe mugo biraryoshe igihe ubwo atirekamze muri uyu nje muri urya rero no mu Burundi by'ukuri urabona yuko ugerageje kuraba sondage abanyapolitiki mu Burundi bagomba ubutegetsi bagomba gutunga bagomba kugira ubutunzi bw'umurengero bagomba no bagomba kwiba igihugu bagomba kwiba ubutunzi bw'igihugu ukugerageje kuraba ukumira abanyapolitike aha mu Burundi bajaho hama ukashobora kumara imyaka 10 ugashobora kumara imyaka 15 ukabona hariho novuga ikintu umunyagihugu yategereza kuba kimushikira fasiri makora ntikimushikiriye urabona yuko ari ibintu biteye isoni cyane igihugu cy'u Burundi by'ukuri navuze yuko gifite potensiyali kugira ngo gishobore kubaho neza cyane murabona yuko by'ukuri nta kintu na kimwe tuvuze twebwe imvura iragwa imisi iramera dufite ikiyaga dufite yo yo susore hari le minerai dufite iki dufite amazi meza dufite isirimbu kamuko nabivuze byari namye ndaraba mu ntara ya Cibitoke ndiko ndabaza abanyagihugu bakambwira yuko ibintu bahora bacuruza mu Rwanda bahora bunguka umurengera mugo no musa tamunya gihugu no mafite duwaye gucuruza intore mu Rwanda cyangwa itomati niyo ni bitayiso ni cyane ikintu nakunda mu gikintu cyangwa la sous extérieur hariyo nayo kunda yumvira niko ngerageza kuraba ngabwa ati nta mpamvu nime ihari ishura kuvuza umunya gihugu gushora gushora utuntu twiwe hajya kugira ngo hari ingo ngorane ngo ziri hagati y'iki gihugu na kijya nta ngorane naragerageje kuraba nta ngorane nimwe iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda ahubwo gusa hari habagombye kubikamisha hari habagombye guteranya hari habagombye nyine jiste kugira abashobore kuba ati ibi bintu twobigira ukuna twebwe tworonka koyo kuko narabonye yuko habuze uwegeranya kubahwa umukuru w'igihugu w'u Rwanda Paul Kagame harabura n'uwegeranya kubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugira abashobore kubabwira ukuri kugira abashobore kumenya ukuri n'ahandi bahabu nabantu bagombye guteranya igihugu ahantu abanyagihugu nabo baragwa mu morero murabona yuko yaba ku Rwanda gwaragize ikibazo yaba ku Burundi ruragira ikibazo by'ukuri urabona yuko by'ukuri nta bari direct charismatique nk'aba kwa Gasore na Ndadaye nabo ndi twagiye turaronka cyo turaronka mu Burundi rero nibabyige kuko ikintu kirondeye urakironka abanyapolitike mu Burundi nibige kuba bari direct charismatique nibige kuba bavugisha ukuri nibige kumva bavuga ati genda kineye kumva amaraso y'iwanje yo kurera igihugu ariko ntibiyumvire gusa ngo jewe naratowe mune nabyumvise ngo kunzo ba president ubundi nawe ngo narani nabyumvise ko nzo ba premier dame ibyo ntibikwiye namba kuko kwitwara premier dame ni kimwe eske izanye iki kuko umukuru w'igihugu ni kimwe
mukurangiza yego mukurangiza nako mara kubaza ikibazo wavuze ko ibimenyetso byose byinshi byerekana bijanye n'ubutunzi ko biri rouge donc bimeze nabi mu Burundi hama n'ikindi kubanye politique bogerageza guhumuriza aba nyagihugu imbere y'amatora ntibibe nkuko bivugwa ko byabaye mu mwaka wa 2015 bonagomba wishure kuri ivyo bibazo bibiri mu nyarutse
esenda bumvise neza
kuvyerekeye ibimenyetso bijanye n'ubutunzi bavuze ko vyerekana ko ubutunzi buri nyuma cyane bwasubiye hasi mu Burundi nikihe abanye politika bariko bashikiriza icyumviro cyo kwitoza abanyagihugu bo kwitega kuri iyo nikihe bo basaba muri iyo ntumbero
ego icyo ne uvuga hari ibitegeranyo bya PNUD byerekana yuko umunyagihugu no munsi ashonje birerekana yuko umunyagihugu no munsi amafaranga akorera ko atakina kimakorera ku munsi umunyagihugu mu Burundi ajya rimwe ku munsi ibacho bagomba gufatira kuri abo batunze kuri abo bifise hama abanyepolitiki no vuga yuko n'ukuri barafise akazi abanyepolitiki batowe yababigenga barafise akazi kenshi cyane barafise imigabo n'imigambi yateza kushikiriza abanyagihugu mugabo babivuge babishira mu ngiro nibaje mu banyagihugu babahereza imigabo n'imigambi babereke ico bita no vuga no plan babereka ati duhere hehe kuko ni henshi cyane hose haramerewe nabi navuga mu by'ubutunzi muri education mu butungane mu relations seriere muburimye byose ibintu byose byaraparanganye rero nibavuga duhere hehe kugira umunyagihugu ashobore kwisununura hama umunye politiki nawe sikuri bamenye kuvuga n'ukuri bamenye kuvugisha ukuri babwira abarundi haba abanye politiki nabo bamenye kugira coalition yabamenye ubona umuntu wese akeneye kuba president mugabo bamenye yuko igihugu cy'u Burundi gitegeka gutwarwa n'umu president umwe kandi yatowe
turabashimiye
rero bamenye kugira coalition babashobora kumenya bati mu mugambo twitwa ukomeye turashaka kubutsinda tugiye hamwe nk'uko byabaye
mu
gambi kwa yaja mu yatwe imyaka 22 mugabo akava ku rutegeko
murakoze
rero n'ubu birakunda yuko murakoze cyane
murakoze yari Lyon Ndayize mu Burundi ari mu bakiri bato yarangije kaminuza akabakurikiranira hafi vyerekeye politike mu Burundi twako tuvuga ku matora yimirije muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatanu ubugene cyane cyane abakiri bato babona ayo matora n'abamaze gutangaza kubaza kwitoza muri ayo matora turabashimiye mwese mwakurikiranye iki kiganiro namwe mwese mwahamagaye mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyiyumviro mu bandanye mugira ibihe byiza mu bandanye rukudukwirikirana mu biganiro byacu by'imisi yose kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika kirundira mu Kinyarwanda.